mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yavugiye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenie Mukankusi ndabaramukije kandi mbahikaze kuri radio yanyu. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Uno mutama yigiriye mutama wacu n'umuntu yari afise ivyumviro birashe kugira ngo ingoma zigumane akanovera.
Uwo ni Dunia Obede watojwe kuvuza ingoma na Antime Baransakaje uherutse kwitaba Imana umurambo we ukaba washyinguwe mu kanya. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo yerekeye inguzanyo izajya ihabwa abanyeshuri bakaminuza aho guhabwa bourse nk'uko bari babimenyereye, turaza kuzigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Umukambwe Antime Baransakaje wamaze ubuzima bwe bwose higisha kuvuza ingoma, akaba yaratumye u Burundi bumenyekana mu mahanga, akaba aherutse kwitaba Imana umurambo we washyinguwe mu kanya gashize. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana yari ahari adutegurira iyi nkuru.
Ibirori byo gushingura niteka umwisi Antime Baransakaje wabungabunza karanga k'ingoma y'u Burundi kuva mu ntwaro ya cami vyabereye ahitwa mu Gishora muri komine ya Giheta mu ntara ya Gitega ni hagati mu Burundi. Aho mu Gishora niyo mpamvu ko ingoma z'u Burundi ivyo birori vyitabwe n'abantu batandukanye. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka umushikiranganji w'ugwaruka Nkino n'Imico Kama, abayobozi bakuru umushikiranganji bunyuranye, abaserukiye amashirahamwe atandukanye, abashinga amateka bavuye mu ntara zitandukanye, nabihebeye Imana nka Musenyeri Bonaventura naho Imana umwepiskopi wa diyoseze ya Rutana ari nawe yahezaga iyimva ya Antime Baransakaje. Shimira Imana Oscari yaserukiye abatimbo b'umugwe wo mu Gishora aho hanimo yakorera imirimo yiwe niwe atanguye kuvuga ijambo aho yavuze iragi basigiwe n'umuhisi Antime Baransakaje.
Mbere yuko bamujana kwivuza i Bujumbura hari akajambo yigeze kuvuga ati nimuntege abiri ndababwire kandi muce mwandika ntihazogire umuntu anyiyitirira ati ni jewe ntwara abatimbo mu Gishora. Arasubira ati nisunze amategeko abakurambere basigaranye nkaba nashaka ko namwe mwoyasigarana.
Hari haje n'imigwi itandukanye y'abatimbo bazi ico Antime yamaze. Dunia Obede yigishijwe ingoma na Antime Baransakaje yari aje aserukiye umugwi w'ingoma uvugiriza mu Kamenge mu gisagara ca Bujumbura.
Uno mutama yigiriye mutama wacu n'umuntu yari afise ivyumviro birashe kugira ngo ingoma zigumane akanovera. Akarorero ka mbere hari yadukije abagore bavuza ingoma muri zone ya Kinama mu gisagara cha Bujumbura. Yaciye amanuka i Bujumbura acaraza arambwira ati Dunia nimwe muri hano hafi ndabasavye muhaguruke abo bakenyezi ntibasubire kuvuza ingoma.
Hasumta babona nkuru umukobwa wa Antime Baransakaje ku izina ry'umuryango wa Baransakaje yashimye abantu bose bitanze mu bikorwa byo gushingura niteka umuvyeyi wabo. Yagiriye kasaba ko leta yobaguma hafi. Jean Bosco ntunzwe n'Imana umushikiranganji w'ugwaruka Inkino n'Imico Kama ku izina rya leta y'u Burundi yagarutse ku vyaranze umwisi Baransakaje.
Umwisi yatanguye kuvuza umurisho w'ingoma kuva akiri muto cyane, ageze mu bigero yarihebeye ingoma mu kuzikundisha abandi, mu kuzigisha ugwaruka no kuzimenyekanisha mu Burundi no makungu. Yaritanze mu kwigisha ingoma ku mashure no mu ntara zose z'igihugu. Kuva ingoma zivugirizwa umwami Antime Baransakaje yararanguye amabanga menshi ajanye n'umugigwa w'umuganuro. Yaritanze rero mu gukomeza iyo ragi kama ry'igihugu cacu, mu kurikomeza mu bakiri bato ahereye aho yataye uruzogi. Yaramenyekanishije aho karanga ku isi nzima, haba muri Afrika, Iburaya, Amerika, Aziya na za Australia, atako arabungabunga nk'amata y'abashitsi ikirimba ndangakaranga cy'ingoma zo mu Gishora, ikirimba citiriwe amamuko y'ingoma z'i Burundi.
Kubera ibikomeye yamariye igihugu cy'u Burundi, leta yiyemeje kumubakira icyibutso. Jean Bosco ntunzwe n'Imana.
Turakenguruka cyane bimwe bivuye ku mutima, ibyiyumviro byiza byamye bimuranga n'intumbero yashikirije mu gikorwa cyo kwandikisha ingoma z'u Burundi ku rutonde serukira makungu gira gikama tagegwa kwa UNESCO kwabereye mu gihugu cy'u Faransa igenekerezo ya 2026 munyonyo ibihumbi 2014 aho Burundi bwategwe iteka ridasanzwe mu makungu. Leta rero y'u Burundi yiyemeje kumwubakira icibutso maze azabe intibagirwa mu mateka y'igihugu cyacu mu gwaruka ubakuze no mu ntwari z'u Burundi.
Hanimu baranshakaje yari yavukiye ku musozi Masasu umutumba wa Gishora komine ya Geta intara ya Gitega afu yafite imyaka 82 mu Geta mu ntara ya Gitega. Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Muri Nigeria abantu barenga 18,000 barishwe mu myaka 7 y'intambara y'iterabwoba y'umutwe Boko Haram. Boko Haram yaranyuruje n'abandi bantu benshi barimo abakobwa bo kwishure gisumbuye rya Chibok. Radio Ijwi rya Amerika yarakoze amatohoza gutyo ibona video zibanga atahandi ziraboneka zakozwe na Boko Haram yerekana mahano abari muri uyo mugwi w'iterabwoba bakorera abanyagihugu b'inzira karengane. Muri ayo mahano harimo uko bica abanyagihugu ataco bazira, ingene babakwita buyoka, n'ingene babakora kwiterabwoba. Izo video mushobora kuzisanga kuri Facebook ya Radio Ijwi rya Amerika ariyo VOA Radio yacu, canke mukazisanga ku rubuga rwa internet y'i radio yanyu ariyo wezitatu@ radio yacu voa@.com.
Murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi 5 mu bari bahagarariye abandi bari mu maboko y'inzego z'umutekano, mu gihe abandi 8 birukanywe igihe cy'umwaka. Abo banyeshuri bari bamaze iminsi basaba leta kwisubiraho ku cyemezo yafashe gikuraho imfashanyo bahabwaga. Mugenzi wacu Eroje Birikaneza afite inkuru irambuye.
Abanyeshuri bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba ku mugwa mukuru Bujumbura bajanyweyo ku munsi wa kabiri w'indwi iheze. 4 muri bo bari mu baserukira abandi abo bita abaderege. Umwe nawe yahoze atwara urwo rwego rw'abaderege, ubu yari mu myimenyerezo yo guheza amashuri stage. Abo banyeshure bajanywe mu Mpimba babanje guca imbere y'umushikiriza manza muri parike kubukira sentare nkuru ya komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Bagirijwe kugumura abandi banyeshure instruction mu Gifaransa imbere yo kujanwa imbere y'umushikiriza manza. Abo banyeshure bari bafungiwe mu iperereza waramaze igihe kinini yarahabaye imisi 15. Bagenzi babo bemeza ko imisi bamaze bafunzwe batahohotewe. Umukuru w'ishirahamwe rihanira kubahiriza ubuzima bwa kiremwa muntu wa Revi afata ifungwa ry'abo banyeshure nk'ihohoterwa rya kiremwa muntu. Nixon Habonimana:
ni ibintu birengeye ubwenge. Ni ukuri tugeze mu gihe tubaza ko dufise abategetsi ntibaza neza ko hageze gufata ingingo babanza kwiyumvira ibyo bakora. Ni ukuri birababaje, ni ukuri birasiga ubwenge aho hageze ko umuntu yitura ubutegetsi, hageze ko umuntu asaba icyo bamukorera kandi biri mu burenganzira bw'umuntu. Aho abanyeshuri n'ukuri uravye ibyo bagiye gusaba kandi byumvikana bati kugira tubazivye hinge tubafunge hinge tubatoteze, abandi nabo baje kwirukanwa n'akarenganyo katagira izina.
Imbere y'uko izo ngingo zifatwa, umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi yari yatanze ibyemezo byerekana ko abo banyeshuri bakoze amakosa. Gaspard Banyankimbona:
twasanze ari cyanokita isokeri hari abahenzwe imikono yabo amasinyatiri yabo agakoreshwa batabizi. Benshi mu basinye ntibari bazi ibyanditswemo n'uwo yandikiwe. Amazina amwe nta mukono uri imbere yayo, ahubwo hari amanimero ya telefone. Ayandi mazina nayo ariko imikono mugabo iruhande yaho agaca handikwa PO. Iheruka kuronka abaza kuvuga yuko imikono iri kuri urwo rwandiko imwe imwe ari yegeranijwe mu yindi nama abo bantu baba batumiwemo.
Ibishyikirizwa n'umuyobozi wa kaminuza byarabeshejwe n'abarongoye. Patience Mbonabuca atwara urwego rw'abaderege:
nk'uko turi mu bihe bamwe bari mu bibazo bandi bahejeje ibibazo bari ruguru iyo ngingo yage gufatwa muri ako kanya hanyuma turabwira abandi dukoresha telefone batari hafi ibyo tubyumvikana ko twese abari kure bacha batanga uburenganzira muko babashira ku mukono mugabo kuko bigoye tonya dushaka kuri nimero ya telefone y'aba bantu bavyemeje kugira ngo nihagira ikibazo bashobore ku telefone kuri iyo nimero bamubaze yuko cyavuye muri wenyine ubwiwe nta escroquerie yabayeho nimba afise makenga aratira akanya agende muri presidence arabe aho twandikira ico bitwa petition ugwandika kwa beje twandikira president aha abanyeshuri dushika ibihumbi 784 twasinyije amako yacu arabe ko ataramazina y'iwacu abanyeshuri nyina tsinzwe arongora iyo iba escroquerie abaderege bose twatubashira ko byenye twashizeko turi mu 232 nabandi gatoyi gucyo ariko hasinye abashika 178 nta escroquerie yabaye ikabamwe twaje twuzuza abo bose igitekerezo cyose
mu gihizo mpari zikomeje kwiyongera umukuru wa re barabona zimwe mu nzego zosukamwe mabisi
muri kino gihugu hari inzego zitari nke zishobora kumviriza uyu canke uriya mu gihe arenganijwe nabo mutunganirije aha no shobora gutera nka akamo ugwego gumuhuza no kuri zwavyiza hamwe go korera kuri ico kibazo no tera akamo kandi ugwego rwa SNDH hanyuma nabandi bose babishoboye eka mbere nabo bashikira abo bategetsi bene gufata izo ngingo z'agahotoro izo ngingo zitarizo
icuka kibi kiri muri kaminuza y'u Burundi cyatewe n'itunganywa bushasha ry'agafashanyo ka bourse nk'ingwati zorihwa ntiryari bayijya mbere haba kugerageza guhindura agafashanyo mu ngwati zorihwa ariko inshuro zose byageragejwe abanyeshuri bavyiyamirije uwo mugambo cusubira inyuma eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika. Abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi bamaze iminsi barahagaritse amasomo kubera icyemezo cya leta y'u Burundi cyo guhagarika buruse bajyaga bahabwa. Leta ibakabateganyiriza inguzanyo bazishyura barangije. Ibyo abanyeshuri ntibabyemeranywaho na leta. Ubamwe muri abo banyeshuri barafunzwe kandi nta n'ikigaragaza ko icyo kibazo kizabonerwa umuti vuba. Mu kiganiro mukanya na mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye kuri iki kibazo na Professor Libera Bashira kandi wigisha muri kaminuza Libre y'i Bruxelles. Roizi Misago umuyobozi w'imwe muri departement za kaminuza y'u Burundi na Richard Cheramunda umuyobozi wa Radio Bujumbura International. Bwana Bashira kandi haratangira avuga uko abona icyo kibazo cya buruse abanyeshuri ba kaminuza bahabwaga.
Cyane cyo cyumuje kwibutsa noze ikibazo cha cuko agafashanyo baha abanyeshuri kabi binisi ya Amerika iba mushinga na FD we twari kumwe mu mwaka wa 1986 uribuka neza ko president Bagaza yafashe inkongi iyo ariko urabizi ko twa biri hasi rimwe turabyanga umwaka ukurikira twaragize imana buryo yaraza ku butegetsi yungingo ya futwa mu nyuma ntibyasiba kugaruka mu 2014 president Nkurunziza wenyine yashyize ku itegeko rivuga yuko agafashanyo gahabwa abanyeshuri gahinduka icyo gihe bavuga yuko bagatanga bisunze amanota abanyeshuri baronse bari bagize imigwi itatu abanyeshuri bafize baviriye hasi rimwe ababyeyi abarundi bose bari yamirye iyo ngingo Petro Nkurunziza yarayikuyeho amaze gutorwa mu 2015 sinzi ko yatowe icyo ni kindi kibazo yagarutse kuri iyo ngingo uye yagize deni akaba afashanye kwa bahora baronka abenshi rero abarundi benshi bavuga iki kibazo ntibasomye itegeko nkuru nziza yashyize ku mukono. Iryo tegeko rirekana neza urisomye yuko umwana wa Nyarucari, umwana w'umukene atazorengana ruzeye icyo bita bakaroriya imyaka itatu ya mbere agize Imana akahashika, kuko ingingo zose zafashwe uhereye kuri ecole fondamentale. Kuko nje dafise ngiratuje kugaruka ko icegeranyo c'amanota abanyeshuri baronse muri konguru ya mbere y'abahejeje ecole fondamentale ndafise amazina detaye kuva ku wa mbere gushika ku wa nyuma. Nafashe ufashe abana ba mbere bashika ijana 81 ku ijana n'abana bo muri Meride Bujumbura, nta ntara n'imwe yindi irenze abana batatu. Ni ukuvuga yuko abana bagiye muri poste fondamentale benshi n'abana b'i Bujumbura mu mashuri azwi na za Gitega n'ahandi, si abana baranyarushati. Murumva yuko rero akarenganyo kava hasi ubwiza Imana yari akazoshika akinjira muri kaminuza. Iryo tegeko rivuga yuko nofata article 28 rivuga yuko kwatamwana n'umwe azogira master atishuye amahera yose yafashe donc de nyaya yazo yafashe yiga igice cya mbere cy'amashuri.
Dr. Liberate bakigakwa ko reka Dr. Aloise Misago agira ico avuze ku byo mushikirije cyane cyane ko hariho abanyeshuri bo mu muji aribo kenshi na kenshi bazaba bafise akarusha urusha abandi banyeshuri bava mu zindi ntara z'u Burundi eka n'izo article zose muvuze mushikira na Aloise Misago jambo ni gwamo.
Yego namwumvirije, ariko hari ibintu bimwe bimwe ngira ngo yagiye avanga. Nivyo muri decret baravuga yuko hari habana bazi ubwenge kurusha abandi bazoshobora kuronka buff, ariko abandi nabo bose atanumwe avuyemwo azoshobora gusaba très buff. Kandi uravye ni systeme twahoramo ya buff usanga harimwo karenganyo, kuko ku banyeshure bashika 14,000 biga muri kaminuza y'u Burundi teranije n'abiga mu makaminuza yigenga bose baraba 40,000, ariko muri abo bose 13,000 gusa nibo baronka bourse. Abandi nabo ntayo baronka. None muri abo baronka bourse hariho abari bafise uburenganzira bwo kuba muri interna batarenga 3,000 gusa. Urumva rero kuri abo bana bose binjira muri kaminuza bakeyi gusa nibo bovuga yuko bafise avantage ya bourse, ariko ubu naho i pre bourse izoba generalize ku banyeshure bose. Ahubwo je novuga yuko i pre bourse ayije kurenganura umwana wa Rukoti atahora afise access kuri bourse. Hanyuma ikindi nacyo tutokwibagira n'ibintu bibiri. Icya mbere nuko mu karere no muri Afrika u Burundi ngira ngo nibwo bwari busigaye ari bwonyine butanga bourse uko yatanga ubuye, abandi bose baramaze kubivamwo haba muri Tanzania, muri Kenya, mu Buganda cyangwa mu Rwanda, ubu uye hasigaye hari très bourse.
Ka mwavuze ukuntu mu bihugu bibanye byifashe cyane cyane ibihugu byo muri wa muryango mu buseruko bwa Afrika, icyo kibazo turakigaruka ko turabe ingene byagenze igihe iyo ngingo yafatwa. Ariko nashaka ampe n'ijambo Richard Kiramunda akaba nawe nyine akurikirana cyane rwose icyo kibazo cy'uruhagararo hari hagati ya Leta y'u Burundi n'abanyeshuri. Mbega Richard, mwebwe icyo kibazo mukibona gute mu kanya gato?
Ego icyo kibazo kiratangaje cyane gose kubona kigiteye uruhagarara cyane i Bujumbura, kuko kugira bimere gucyo twumve yuko ari abanyeshuri bafashwe bagararije bari kubagira magreve abandi nabo bashitse mu mpimba, birerekana yuko hariho akantu gahazwe kariko karategurwa inyuma y'ivyo bintu. Mugabe cyane nibaza ko tuza kubigaruka. Icyo nashaka kuvuga nuko umuhisi nyakubahwa akaza Jean Baptiste Yarongo y'u Burundi mu igihe yashinga iyo decret kugira bagerageze kushinga pre-bourse, yari umuntu yabona kure cyane, n'umuntu yari afise vision nationale. Iyo batabisubiza inyuma muri 87 uno munsi icyo kibazo ntacyari kuba gihari kuko n'umuntu yabona yuko yabona gutwara Burundi agashaka kubutwara nkuko ahandi hose ku isi babutwara akabona yuko yoshira ku murongo Burundi n'ibindi bihugu byose biteye imbere hama yongorane ikahava umushinga ntahe misako yavuze ati Burundi niho nico gihugu cyonyene cyara gisigaye gitanga iyo prebourse na kare yongeye ko aravuga yuko ahubwo niyo prebourse yahora ironka niyo bourse yahora ironka abantu bake cyane bose no kuvuga yuko bari bakwiriye ahubwo kwiga ingene iyo prebourse yoshigwa ko ahubwo ningene bazoyisubiza bigatuma leta n'abajejweza kaminuza big na cyane cyane nabo batanga iyo prebourse biga ingene bazoyisubiza ni kibazo cyari cyoroshye cyane gushika n'ubu hariho abantu bakurikirana hafi ibibazo by'u Burundi badategera neza uruhagarara ico kibazo giteye kuko n'ahandi hose niko bimeze na kare ndasubiyemo yuko icyo kibazo cya bourse ahubwo cyasobanura abanyeshuri gusumba kubashira hamwe
twibutse inshuti mwese ko muri kamara barandanya kumviriza iradio ijwi ry'America risamiranira i Washington DC turi kumwe na Pacifique. Pacifique mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Muri hehe Pacifique?
Jewe ndaha mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi.
Murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Narise se kibazo n'icyumviro nagire mbaze abatumire ku ibi bijyanye n'abanyeshuri ku ibi by'agashyara ka Bursa.
Mu kanya gatoyi nyarusa?
Nagire rumva ndababaze kuri iki kibazo kuri iyi ngingo leta yafashe yo kwaka aka gafashanyo bikaba bigezeho mbere n'abanyeshuri bamwe bamwe bafatwa bagafungwa mbere bamwe bamwe tukaba twumva yuko bamaze no gushika mu mpimo haca mbaza rero umwe muri abo uwo ati mbega igihe boba barafashe iyo ngingo boba baregereye abanyeshuri bakababaza ku buryo bakababaza bakumva ibyiyumviro byabo bakabikorera haca kandi mbaza akabazo kagira kabiri ati mbega uwo wundi nawe nyene avugira abanyeshuri nkamubaza ati mbega hoho by'ukuri boba baragerageje kumvikanisha impande zose ko dusanzwe tuzi ngaha mu Burundi hari umuhuza yatowe kuzoza arahuza impande ziba zishyamiranye mbega boba baramwituye arabahuza ku buryo impande zokumvikane cyangwa byoba byarananiranye ko ku buryo boba mwikigihe ko twumva bariko baragira aho bahabutse iki ku buryo boba habuze iki kugira ngo bumvikane mbega amaherezo azoba yahe bigumye guca aya ko byamaze kugira no mu biro kwa Perezida akaba yarabiteye ku igikumu byaba byashyitseyo gute byagiyeyo gute byabashikanyeyo gute ko batabigarukanije hagufi ku buryo ntibishike hariya icyo nicyo kibazo nagire ndababaze ku buryo bonye
murakoze Pacifique. Reka ikibazo cya mbere tukibaze Alois Misago muduge ku ijambo ku kibazo umushyira ntahe Pacifique abaje.
Ego ubwa mbere ikibazo cha prebourse si ikibazo cyaje gicadukiza murazi yuko muri 2014 harabaye inama rukokoma bita etat general de l'education aho muri iyo nama hari haserukiwe inzego zose hariho n'abasekuru bavyeyi basekuru n'abanyeshure hanyuma muri iyo nama abari muri iyo bari hweje ukuntu ibintu bimeze ubu nk'ubu uravye ntuzeye budget ya ministere ya enseignement supérieur muri ico gihe ibice 52% jagenda mu gufasha abanyeshure mu vyindaro no gufungura kuri budget yose ya ministere hanyuma uravye 10% kuri budget yose ya education jacha bigenda mu kurihira indaro no gufungurira abanyeshure bo muri kaminuza kubera rero yuko ibitikije abanyeshuri itera bigwira kandi kubera ecole fondamentale ucusanga n'abanyeshure baduga ku bwinshi leta ubwo bushobozi ntabwo yashobora kuronka mu myaka iza no kuvuga systeme ya education yoshigwa hasi yose nico gituma rero bavuze bati inyishu kuri ico kibazo ni pre-bourse.
Icyo kibazo turakigaruka ko ariko nagomba n'umushyanahe Libera ntibashira kandi agire icavuze ko kibazo cabajijwe na Pacifique ariko ikibazo kitoroshe ko Libera ntari mu Burundi abaza niba abanyeshuri harabaye inama hagati y'abanyeshuri kana leta bagashikiriza icyo kibazo umuhuza mu kane gatoyi umushyanahe Libera.
Wi naho ntari Burundi ariko kirandabikorana cyane gose ndazi ba byose n'icyo menyesha nuko cyambere cyo abanyeshuri nta kosa narimwe bagize bavifashemo neza cyane naye mbone yakaje kuba keza barerekanye yuko Uburundi bufite kazonza yaba atarabategetse bariko baravyonona muti kubera iki abanyeshuri baritoreye abarepresenta ivyo birekwe n'amategeko agenga kaminuza na NS abo baserukira nibo bajejwe kuyaga n'abategetsi ingorane abanyeshuri bafite nuze abatwaranuze kaminuza abanyeshuri baserukira abandi batowe bari babizi barabanda gufata rero kubapfunga kubera ngo bandikiye umukuru w'igihugu hanyuma akavuga ko Burundi buri muri demokarasi ico umuntu wo kwibaza ibyarivyo
reka duhe ijambo rishaha kira munda nawe nyine agira icavuze ku byashikijwe na Pacifique abaza ati amaherezo nayahe ibintu byabandanya bimeze uko bimeze.
Ego jewe icyo nashaka kuvuga ni ko iyo umuntu ariko arategura greve hariho amategeko abanza kwisunga iyo umuntu yandikiye ikete umuntu wariwe wese hariho ibintu abwirizwa gukorekirana kugira akagira akavyandika mu neza kugira ntaza kurikiranwe mu nyuma yashize ko umukono hama kugira hagere aho ivyo bibazo bijanwe muri sentare bikaja muri penale abantu bagapfungwa nuko hariho amakosa yagizwe ayo makosa yagizwe nivyo namye mvuga mu ntango ntabashije kubandanya kuko twatukije mu ntango amarara kugira habe amakosa nkayo nuko habaye manipulation ivuye hanze na cyane cyane bica biboneka yuko habaye manipulation politique kuki manipulation politique ikibazo umuntu
kibaza ivyo bintu
iyo kwico kibazo
cy'ishyana y'ishyaka
muri 2014
ishyana y'ishyaka
n'ere ki gitangwe gutera ingorane uno munsi
muravuze ikintu cha manipulation politique ivyo murabifitiye ivyemezo
umuntu agize aravye hijya no hino ingene ivyo bintu biriko birakogwa ukaraba ingene bande babashigikira na bande batabashigikira ukaraba n'umwaka byatanguriye kwiga igihe cy'amaitage general de l'education mu 2014 ukabona yuko icyo kibazo gitanguye gutera induru ubu ucubona neza neza yuko hariho manipulation quelque part.
Icyo cyari gice cy'ikiganiro muri isanga mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagiranye mu kanya na Professor Libera bashira kandi wigisha muri kaminuza y'Imbere y'i Bruxelles aruzi misago umuyobozi w'imwe muri departement zo muri kaminuza y'i Burundi narisharikira munda umuyobozi wa Radio Bujumbura International baganiraga rero ku kibazo cya Bruxelles zahabwaga abanyeshuri bakaba bazajya babona inguzanyo.
Uruhagarara
rahumiwe bega mana yanje ibi bintu tuzobikura gatwimbere
kwikekana
ehe mwishwaje tugasamara baradufye ta twese
banirumve ko
unje kwisuka mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twese biraturaba turake ibintu byangare tubone byongera nisinye
abandi bahise mu rukundo
shiri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ivyukuru musereko nanje nkabo murengero mafu
niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba
umviriza biyage nabandi
nshuti twari kumwe aha niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri isaha tubatumiye ariko gukomeza gukurikira ibindi biganiro bya radio yanyu tubibutsa ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 abadufashe rero ku buhanga bw'ibyuma nabo mbashimire ni Bill Barber wafatanije na Fatuma Karara Alimasi naho kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi. tubifurije rero ibihe byiza, mugira amahoro y'Imana. Mwari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika, mukomeze kunogerwa n'ibindi biganiro.